Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mudukurikire kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, ndetse no kuri internet www.radioyacu.com. Naho mukurikire aya makuru. Amakuru ni ikiganiro cya Perezida w'u Burundi n'abanyamakuru.
Naravugije muri Kariba kubijya nyine nabuze se nyine nagije inama abanyamuganga iwacu reka da nigiringo nafashe uko nzirikana igihugu canje nkazirikana n'ico ndi n'ico nziza gukorera igihugu nta bugambo wadigiriza abantu ku ngufu kuguraza no kuboha ngo baje bikanga reka.
President Pierre Nkurunziza yari ingozi arashimangira rero ko ataziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020. Mu Burundi kandi mu ntara ebyiri icyorezo cyakorera cyateye. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, uyu munsi President w'u Burundi Pierre Nkurunziza yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru. Ikiganiro cyabereye ingozi. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse nawe yagiyeyo, ubu ngubu ari mu nzira ava yasubira i Bujumbura. Turi kumwe kuri telefone. Fidelite, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Niko, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze iki ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi?
Yavuze yuko bamaze gushyikiriza ibirego umuryango uhorikiyemo ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Yongera kandi avuga ko bashyize ibirego umuryango wa Afurika y'ubuseruko ko aho hose atanyinshi somo iraboneka. Yongera avuga yuko ariko ku ruhande rw'u Burundi igihe u Rwanda rwavuga yuko rutunze interahamwe hoho baje kubitohoza, akavuga yuko ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi gikwiye gukemurwa n'akarere kugira ngo umugenderanire muri rusange muri uyu muryango ugende neza.
Naho se ari amabaruwa amaze iminsi yandikirana na President Museveni, hari icyo yababwiye?
Ego yakivuze ko gatoya, aho yavuze yuko uyo mubano, aho yavuze yuko muri make amakete atagiye atari bo batumye ashigwa ahabona, ariko kandi ko atashikiye aho yategerezwa gushikira. Akavuga yuko bo bishuye umuhuza, bavuga yuko ikiganiro cy'ibiganiro biherutse kuba bitaraba Burundi kubera ko byagiyemo umugwi umwe.
Naho kubyerekeranye no kwimurira umurwa mukuru Igitega, yabahaye igihe, hari ubwo yababwiye ati bizaba iki gihe n'iki?
Nk'uko n'abashiranganzi yabitekanije n'uko bizotangura mu mwaka uza 2019, ariko akavuga ko bizobanza kwemezwa n'inama nshingamateka ikongera bigaca mu nama nkenguzamateka ndetse na sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro ikabyiga.
Yanashimangiye rero ko ataziyamamaza, ko atazitoza mu 2020, 2022. Byo yabivuze gute?
Yego. Aho ni nyuma yaho hariho bamwe mu bibaza yuko kumbura nk'umuryambwe aturukamwo imusaba yohava yivuguruza. Aho yavuze yuko naho imusaba adashobora kugaruka ku byo yavuze, kandi ko mu mugambwe arimwo hasanzwe arimwo abandi bantu bafite muri jundi ashobora kumusubirira.
Fidelite Ishatse, ikiganiro ntabwo twakivuga mu minota ingahe gusa, n'amagambo makeya, ubwo uraza kubigarukaho ku buryo burambuye mu nkuru zo kutwoherereza. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera, bayita amashya nta ruhushya babifitiye. Imwe muri izo nkuru nigaragara kuri YouTube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u Rwanda zizatera u Burundi. Twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo. Twiseguye kubo byaba byagezeho ingaruka. Turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru. Tubibutse ko inkuru z'Ijwi rya Amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira: interinete kuri www.radioyacu.com, Facebook VOA Radio Yacu, Twitter Radio Yacu VOA na YouTube Radio Yacu VOA.
Ibindi rero batwitirira bitari aho ngaho, mugenzi wanje Eugenia ababwiye ntimukabihe amatwi ntimukabyiteho ni nkabiriya nanone biri kuri YouTube ngo muri ruratse ntabwo ari byacu murakoze rero mujye rero mushishoza nkuko radio ijwi rya Amerika ibibashishikariza ejo mutazayoba mu Burundi icyorezo cya kolera kimaze gufata abantu 46 mu ntara ebyiri mu minsi itatu no kuvuga kuva ejo bundi kuri Noheli Evariste nziko banyankara duhiye inkuru
ko kitangazo ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu ribivuga ico kiza catanguye kwibonekeza kwigerekereza ya 45 kuno kwezi kwa 12 turimwo muganga Tadendi Kumana avuga ko cahereye mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge ahamaze gufatwa abarenga 40
mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge hateye kiza ca korera kuva kwigenekereza ya 45 ubu tukaba tumaze kwakira mu bitaro abagwayi 45 muri abo twarashoboye gupima babiri batanguye kwibonekeza aho twasanze vyukuri bafise ingwara ya korera eka mbere twomesha yuko muri abo ari kwa muganga hamaze gutaha umwe twahereye kwakira kandi yakize ingwara ya korera yibonekeje novuga mu gisagara ca Rumonge mu makartye Teba Kanyenkoko hamwe na Gihwanya eka mbere no ku mitumba ya Muturigwa Cugaro na Kibozi yo muri zone Minago hakaba n'umutumba wa Mwange wa zone Kizuka imitumba ya Gatete Mutambara na Makombe yo muri zone Gatete umutumba wa Karonda wo muri zone Kigwena hamwe n'umutumba wa Bisaka wo muri zone Murago uri muri komine ya Burambi
simumanuko gusa havugwa ico kiza ca korera nkuko uwo mutegetsi yabitangaje mu karere k'ubuvuzi kamere ya Bujumbura amaje mu buraruko umuntu umwe aramaze gufatwa muri zone ya Buterere
uyu ndi mugwayi twabonye mu karere k'ubuvuzi ko mu gisagara ca Bujumbura ko mu buraruko asanzwe ari karakurikiranwa mu bitaro bya Prince Jean Charles aho ni uwo wenyine tumaze kubona kandi naho nyene turaza gujanayo abajejwe kuvura kugira ngo basuzume kandi bongere bapompe mu mihana na cyane cyane mu Buterere aho twasanze naho nyene kubera imvura gize imisigwa hariho amazi menshi atuma mu buzu bwa sugumwe imyanda iduga hejo
umushikiranganje w'amagara abantu no kugwanya sida avuga ko abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bagiye gukorera mu turere tuvugwamwo ico kiza kugira ndikibandanye kirandagata abajejwe intwaro abasaba guhimiriza bo barongoye kugira bubahirize amabwirizwa y'isuku
tuboneyo rero akanya ko gusaba abajejwe intwaro abene igihugu eka mbere n'abasanzwe bashigikiye ubushikiranganje mu by'amagara y'abantu kugira ngo gire ingufu hamwe kugira ngo dubore kugwanya ico kiza kandi dutanguye no gushima ko abajeje intwaro abajejwe igipolisi kambere n'abasanzwe bafasha ubushikiranganje twagize inama kandi twasanze ibisabwa byose bihari kugira ngo tugwanye ico kiza ca korera twasanze mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge haguye imvura nyinshi cyane igatuma ubuzu bwa sugumwe burengerwa n'amazi ivyo rero bikaba vyaciye bituma iyo ngwara yibonekeza nko mu gisagara ca Rumonge hose kambere no mu mitumba ihanamiye kijya gisagara ico twomenyesha kandi abarundi nuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busanzwe bwariteguye kugira ngo mwe n'ico kiza giteye dushobore kugarukira ku bene gihugu tudatevye dusaba rero bene gihugu gukurikiza ya mabwirizwa y'isuku
ikiza ca korera cama cateye mu duce tugize intara ya Rumonge biturutse kwikena ry'amazi meza nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro muri ako karere ko mu manuka kubw'igihugu mu kwezi k'umunani uno mwaka nyene ico kiza carateye muri ako karere k'ubuvuzi ka Rumonge gihitana abantu 12 kubarenga 150 bari bafashwe nkuko amakuru ava mu biro vy'ako karere k'ubuvuzi ka Rumonge abivuga Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
Monica
Monica Rukuri
Murikirukuri. Uheruka muri murikirukuri.
Tiye. Sacho gumu nyeka wa.
None mvuga iki gashacone. Rega habugana ubwafutse umuntu.
Zuri hamorare impungu zuri ya nima, eh? Rega guca wihewe.
Uwitwa Thierry Nini.
Nije wenya kuba.
Monica, Monica,
urinde wewe urinde urinde
ndijewe ndi mafoza
mafoza
murika mureke rukuri
umva umuyaga amana yanje mbega mama tsamuzu yibutse kuzana
kandika urumye mitraga roka mukama wanje mbega mana yanje undi wa muhero babo
yo umeka ni nyinshi ni nyinshi fata umujyango fata umujyango fata
Zara fuye bigenda gute?
Yo. Ehe mwabavye ehe. Ehe kadetera biri barara banya. Ehe raba namwe. Ehe yamvura ibintu rayidukoreye. Ndabiri bara mwabantu muri nga.
Ukama wikigongo.
Ndakaye. Ese fugwe no kuri kwimana ka mwabantu.
Ahubwo no gushima Imana ko tukiri hohe. Irika jewe narinzi kwa rumuhero wizi.
Nubu muhero, nubu muhero muco no kuri kwimana. Ese biharake byari nga. None raba byose caraye gitwaye caraye kiremetse mbega mungu waje tuja kuja he.
Ibiharage byaruno mwaka gahemba.
No kuri.
Mbega
nibiharage gusa gahemba. Nibiri mu kuzimu carazuye kirakuburira mu mwonga. Wega ntuze we urubura rumari minsi ibiri yose guyanitse ku mitumba sibana.
Nimureke amaburi y'ibijumbu yari ngaha yose nari nashize hagati y'ibi biharage mwabavyeyi rabacaragi kubuye byose kiratwa. Turaguye mu bana mwabantu turaguye mu bana mbega tuja kugira.
Nagenda cha hose. Ntanumwe asiranye n'ico guhoza umwana
no. Mwabavyeyi mbega ye.
Bajya wa ku musozi wo hirya bobo niwumva ko bari kubari hakaruru. Numutumba wose. Mbega yemwe tuzoronka nabagira neza badufasha kabuto ngo tuyambye dusubire gutera.
Utera umviriza muco. Utera ikiga muco nawe. Ubona kwicitsa ntubona kwicitsa imvura.
No kuja hamwe tukaraba ico twokora yamara. Sinzi ko bigiye kutugendera no ku.
Reka sha muco. Reka sha wowe uzofuma. Usimbira no kwamariza akurengereze nijoro nari mwese.
Umve bashahutse be.
We nawe ntwironke abazungu iyo mu gisagara. Nayo je twa na gasore wanje tugiye gutune butondere.
Ngira ngo niwe wenyene ntuzo.
Tuzobivamo.
Niko.
Oya data wanje. Ikibe cy'abarengero nico kwijanyuko.
Ivyo by'abarengero navyo bije mu
ndababariye gaje waho nababari.
Ugiriye imvura nibo bayigwishije.
Reka. Ibi ni bihana Imana iri kwiraturungikira nta kindi. Kubera ububisha buri mu marengero. Ko ndavuga.
Reka gutisha vuko bandizi bera nawe. Iki ni kiza cadushikiye twese. Kandi ntawe cacagu.
I'm going to go to the house. Ega fonde.
Ne?
Kopa na wikira neza. Ukije ka wa muhungu.
Ube wa muhungu na wewe bashe. Ye. Ura urabanze cyoze na mwarimo. Eh ngire nje kurabamo. Eh. Ngire nje kurabana ati wa ndisha.
Ya haji nka. Utugije kurabande.
Yebike.
Wa muhungu. Eh? Mwishwanje wosha kutoguma mu bandi.
Reka cyane.
Eh. Kubera ati kubera aho nyine ugomba wirohe muri bajya abanyabugo eh
bwo nawo uri mahinda
gute
uri nawo ariko nokuri
gute
wa munsi ndo bari kuranzigura ariko tuzova dusanga turi ko turarenza urugero mu kwagiriza abanyabugo ngo nibo banyuruje mwana tani cemezo na kimwe dufise none ubunaho numbira ngo sinje iyo
oya muhungu hajya sinari bwumva ibyashikiye mafoza bijya bintu birateye ubwoba
mu mugabo ugabiki
tuzohava dusanga turiko turafata ibintu minenegwe kandi bikomeye. Eheraba haratanguye urya mwana ranyika turamubura none umvirutse ubu naho namafoza kwabasera uko baraye bamuhakije
mugabye amafoza vyovyo.
Oya mwishwa bitazohava dusanga bimwe bitwa amazimisa tubwira kwa banyabuko bagomba kudutera bafatikanije n'abaseruko birusanga ari ivyo.
Mugabo sayawe mpungu ega naje byaranteye ubwo
gesera umuntu muzo hava dusanga batwirayemwo bakatumara
yo ariko rero sha ebya amafoza je umengo byongora kwemera
uya reka gufyina uko mbuvuge rero ko buryo ari karigirisha yibeshira ngo bamuhakije kandi atari ivyo
mafoza ha. If you were not going to be
torn, then I would have sung if you
now.
Oh, quit a jarawa mungoo.
Who could be cause? Jem wanted to touch a tubby jacko chan? Like a twander to be torn the day. To rabbi your beja.
Hey, yo, Gasu. Reka mwarashwe wa muhungu uko niko ninzu yabaye
reka abahungu imana yarayikinze
ya mwishwanje
ni yarayidusize ni gitangaro cy'imana n'ukuri kwa
muntu
arende babwiye aho mwebwe byona fuma uradanze uciye yo inzu ziri hasi
numba rirejo
nibara urumva womega n'umuntu yafashe umwanya akuri tafari kurindi reka abantu bavuze iyo bava niyo bajya nkuri ku imana
ari niba asha ariyo byashise ari hakunda ariko burazi rero
sha
bazi nababwire
kaso
reka turabe
ubiriza kwere
asha nyata ubiriza reka turabe cyo tubafasha mufume muronka naho mukika umusaya
kaso
huko
none tugufashe igiga muhungu
iyo ngiri misumari mwari guca mu fasha tugasubiza kwa mabati yagurutse nayo ntayo ofisi
bibasha tubigire gute
aya mura cyo mu fasha
no kuri kone yishyira hambwe sinzi kwa ikiriko
kuri nyatara
cyari kiriko gabasha
gasore natubwire je munyabigega wacu
uje simbere cyo kujya kubaza situation mugabo umenga ariko
rwaje cyane ko niyumvira ko twokwikora kuri tujya twaziganije mu ishyira hambwe
kuri
afi namara yamudufasha bwa turashya kugira
sha ducha dukora shu dufaranga twacu kweni wapi sha ya kweni
duraga twumvikane ba
erga bahungu atwatewe nikiza twatewe nikiza kandi utegereza guhaguruka twese tukakigwanya tugahangana nacu
nimuko ibi bishikiye namwe byo bishobora kubashiki
jona giri byo birabajejwe intwaro none nitwebwe twacha tugura ibintu byo gusanura amazi yasambuwe n'imvura
mbega iyo muriko muravuga ngo abajeje intwaro bo kuri kiba dashigikiwe natwebwe nyine inzigwaye zashize twese ziraturaba ye reka rero tubanze tugerageze dushigikirane uko dushoboye ama abajeje intwaro nabo nibagira icyo bashaka kudufashisha azoheza babandariza aho twagejeje none sibyo
nibyo reka dukore ahubwo rero umwanya ureke kutujyana abasha dukore dutangure gukora umwanya wo kutujyana
duhe aho buranze
dukore
ariko rero reka duhere ngaho kwa bagasore ntamashe tubandanya turabe izindi nzu zose zasambutse
yego
tuzikonesere gaso wewe banzuri ndiye tuvugane iby'amahera tugendera tore ugihugura ya misumari tugacanganye
nibyo
bitwita ahantu nzanye ko hanuka
ubuhungiro buje muzobona mu vyeyi none burya buzu bwa sugumwe bungahe ubwo nabwo dukwira uko tungana duce twimenya
nari ndabihonyoye
mpore
bitwita
nukuri
mbega yemwe ibikenya biraho by'abaseruko bazotuva kugakanu ryari
ngirango kuje utodufashe ijuju biraho twibonye turabe ko twosubira mu zacu
ego jewe mafoza
aho
ubu nsigaye nteye nk'intambwe
nk'intambwe y'ingore ko numva ko arizo zikara cyane
urazi kurara ndahunje ishyamba njabuka inzuzi atakintu na kimwe nitwaje atari umutima w'ubutwari gusa
Basha, mubarengere yo tugira nk'abantu nka 200 bameze nkawe. Nituba tugorewe tugorewe ngaha mu buhungiro.
Ompfe. 200 bose. Naho buba 10 gusa. Ndazi ko bokora akazi.
Bokora?
Ere kubuseruko ni mihimbiri. Bupfa kuvuza induru gusa nta nico bumara.
Nta nubwenge bafise.
Ewe. Akagabo karaho kagapolisi kari kancunze.
Aho.
Twagahendesheje ubuyoga twe
nagi. Numbarire.
Kaje ako kararongomera. Nahanje ncanda yororomba nk'inzoka y'umushana.
Y'umushana.
Kasigaye karabwera bwera. Nashibutse
kera. Basha, mwene musaza we giti. Murabarengero bindya munyu. Twe turabemera.
Mukabo rero. Wewe warakoze amakosa.
Kubera iki gamafu.
Kubera nashitse nkakura kandi giti yari yambwiye ko nja gusanga wantegereye. Urazi ko nahaswe kugira ingorane.
Nari ndabiza ariko hari ahantu nari nkubitiye mu mwanya waciye ushika. Nukuri mbabarira.
Urazwe kumfatisha.
Hore, hore.
Urumva narashize. Nja mpumuka kuri bafunde.
Bafunde.
Yo, nja ndabahenda ko nje mpunga igitero cy'abaseruko.
Ndiko wabwiye.
Uramfite nako.
Yeah?
Nababeshe ko naje ho bampakije Imana irakinga.
Basha, warabashoboye kweri.
Aha rero bitwa. Wapfa wiyumvira ngo nje kwasamira za ntete z'ibigori babaterera mu gahekenyo kamengo mwarashitse.
Numbarire.
Aha nje ku mugambi.
Erega mutama giti yari yameze nk'umbwira bukebuke.
Aha ndi ku mugambi ahubwo mbwira. Ibintu vyifashe gute hajya mu ikambi.
Aha rero mafoto. Ibintu vyifashe nk'uko navyipfutsa.
Gute?
Basha.
Ariko abarengero mwabaye gute? Mubura ubwenge mubure n'uburi mukwaha.
Erega muri ibi bijuju byo mu ikambi. Bamwe batangura kunyikeka abandi nabo bakagomba bagomba kumbinza kumbinza bagomba
none ngo hubaye umwana iyo bameze nk'abatemera ibyo babwiye iwo turonere ngene bakenyura nyabijuju
harya ntumbona amatwi ngo ndimbeba naje uyo nicaye aho nicaye hose mba ndiko ndateka imitwe
none uwo umaze guteka nuwe
nimba
utarasha ndagufashe kwenyegeza
basha urumva nabonye batanguye kunyikeka njafata umwana umwe ngaha mu ikambi ndamutwara kugira ngo nereke ibi bijuju kwabanyabuka ari bamunyuruje
aho rero umva ibiriko biraza none wamushize
ugira ni kureyo ngaha naye mfuka toye mu ishamba nyene
wacije
ndamukwereke
nyereke
kwata we mbona to mafo
nibiki
nibiki ko bwanje atanyitse
ya
bega baje bayagiye he
Mari, isosi sani ihiyesha hasigaye gatoyi. Hinge ntagure guteka amafiriti nayo. Tumugamure tiyeri ntagira kwicwa n'umubabara hamwe n'inzara.
Besha ni twaye mushiraho ho hari uzi ko bamwemerera ko abijye.
Ibaje hariya bamwankira kubera iki? Hari umuntu yisha ataruko ari kazira ubusaguzwe. Mugabo shamariza gerageza wihangane sha ureke kugumurira sivyo ndagusavye ureke kugumurira
sha ariko gasharize uri cewe wo cewe icu na cimu ya kumana ngamana sindaki
oya shamari oya mariza reka kurira shamari aho wariri havumene ku mutwe mari igwaye ahubwo igwaye shira yibiraya amavuta nta gutarukire ko igwaye igiraye oya shamari
nashaka durira na kaya ntacu nari imbere yewe Ariko kugira mariage ukarana n'umugabo rimwe gusa. Urumva ibyo ari byo frere.
Kireke tube forte kuko ahorasha. Ndazibira babaje.
Kose yanje yari tiyeri nyene. Urabyumva? None ko bamutwaye sinumva ko nasubira no kugira iyindi.
Umve basha mariza ngiravuka. Forse tegezwa kuyigira nyene kugira ubandanye umuba hafi mu bihe bigoye arimo tiyeri. Iyo mutakumenga ukihindura imbere y'inzuga mara. Kenturabe kenta kenturabe sha
ikaje ndakwisabye ndayiraba ndayiraba ngo ndayigire gute genda wewe hama zane ndaguhindukira izo filite
ahako cyo zikura ko zari zihiye mari igurabe mariza yo yo manura
iki niki yo
yo
ndarose cyane ari Ikindi ko ndabona ni
muzaniye seri wawe wa motema. Beku wengo ni muvyumva. Eh, nani ngene bakwa baturaho. Erega nguyu ni tie.
Oya basho ya.
Surprise. Bien dame bravo. Bien dame bravo namo.
Oya oya oya. Bantureke. Bantureke ndavyemere ko ari byo.
Ndivyemere ni.
nibyo yo ndamutseje nge mbaze nikure kudufiriti mama wanje
ndamutse
bebe ndiye nega ndavyemera ko ari wewe
rekararira kandi ibyo nibishika
ndagushima mana kuri imana nziza imana nkuri imana y'urukundo
amen
acho nokugereranya data wera
amen
urakoze kunzanira umukunzi wanje urakoze mwami amashimwe n'icubahiro n'ibyawe amen
ingundamutse rero she ingundamutse
yo
mbraze bukame
ah ya ka kutangura kuvuga mundi
Ndoneti
ngungwe mu. Oya tugire neza ati. Ndageze gutuma kure kure n'ukuri yo mana ndacyo yewe.
Yo funde, we funderi. Ngo hani cha muraba. Nyaruka.
Meka zuba ico kintu duhamagariye ni kiki? Ubonye kamyiza nyifacha hanyo cyane.
Ego cangaha. Wowe atari ibyo urya. Nta kindi wiyumva.
No, muti ntarote cababaye nibiki none kumengo wakangutse
nabahaje imbere reka kurabajewe
yo ngo hano hemwe ngo hano
nibiki nibiki nafunya
ngo murabe emerikaje kaje eme ingo reka gutinye ingo eme
mbe kumengo nikakitwibuka
yokaye ingo sha eme ingo uranyibuka Ndi fundeli. Ndi fundeli. Uchaka ndakuterure. Ndakuterure.
Yaraha hamutse jewe nanje. Emeri mwana nanje. Urashonje ndakugaburire.
None kwatavuga ningene yahora rimeshe kiganiro nabandi bana.
Ibaze ntuze n'ukuri kwa muntu.
Nibiki. Emeri. Uvuye hehe. Uvuye gayeme. Ninde yakuzanye. Ninde yakuzanye gayeme.
Ninde yakuzanye.
Hemwe erekane nagize ubwombonye mwese mushengereye
oya ntugira ubwoba ahubwo tere impunzi
nibiki
eh
gwambonye emeri
emeri
yo uramwibuka uyu nibitwi
byagenze gute
uwo guhenda no wakubwira ngo turaze ngere byagenze
umbariye
jewe ngiye mbona akana kaza bukebuke narinzi ngo ndiko ndarota
yo mbe kumengo karahindutse eme ni sawa
ahubwo gira baramuhamuye ntuze
byo somoka
kwa mubukishi je kushika ndubu nakururi mukanwa
hageza eme tubwire mwana ninde yari yaragutwaye
nimo mureke igikuru suko yabonetse mwebwe nimubona kwasa no wahamutse reka kumugora
oya cyane tubwire neza
fatubwire
tumenye yo yahora
tumenye yo yahora
ari bamutwaye
cyangwa cyane
n'uwo yagikeneye
ibyo ko ndukumugora wosanga atanabazi reka kumwibutsa ntava hamuka gusumba
Eme, namuzi wari yagutwaye. Sibyo none.
Mbeba shamwe mumeze gute? Muha mahoro. Igizire sha Eme. Mwebwe nimunezegwe gusa yuko yabonetse, sico gikuru.
Oya mugabo bitwi. Byo bavize tumenye yo yahora na icyangwa ari bamunyuruje.
Sibyo none.
Ereka no hanyuma bogaruka. Yego bashobora
kugaruka. Ndagunuka zindi mahinda. Bohora twumvishe neza ko abanyabugo bamunyuruje.
None sibo.
None uri kuravuga yuko tudakeneye kubimenya.
Oya nanka ko mugora umwana ni mu mureke wotanga atana abo yigiziye
iyo dire shaye
cari gikino muri kirukuri muzukoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
La Benevolencia Burundi murakoze nshuti zacu iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda naha rero kuri iki kiganiro muri kirukuri dushoreje amakuru ya kibanjirije n'iki kiganiro nyine birumvikana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama